VOA. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ni Edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Fidel Niyongabo.
Sinkara umwe ngo yaciye telefona uwo mutwara, hanyuma ngo amubwira ngo turafasha abacengezi ngo bavuye mu Burundi, hanyuma umutwara ngo yaciye amubaza ngo hari umunyarwanda arimwe, namwishura ngo n'abarundi gusa, ama ngo aca amubwira ngo barase bose.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku ishwa ry'abarundi babiri barashwe bagerageza kwinjira rwihishwa mu gihugu cy'u Rwanda.
Tuzi cyane ko hari koko abarundi barashwe kugira ngo bigwane mu bice by'igihugu. Mose kutajinwa kumine ya masaa 9 birango n'igice afunga bwa bitondo.
Nahuo ni Lieutenant Colonel René Ngendakumana, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, nawe yemeza ko hari abarundi barasiwe ku butaka bw'u Rwanda. Muri Gabo, komisiyo y'amatora yemeje ko Ali Bongo ari we watsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Naho muri Brazil, sena yemeje ko Dilma Rousseff akurwa ku butegetsi. Aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Fidel Niyonga.
Urakoze Edi, nshuti mu dutse amatwa makuru yo hirya no hino tubafitiye. Abakenguza amateka mu gihugu cya Brazil bemeje n'amajwi 61 kuri 20 gukura President Dilma Rousseff mu mabanga yiwe kuyobora Brazil, basanze yarenze ku mategeko agenga amafaranga leta ikoresha. Iyo ngingo yafashwe uno munsi kuwa gatatu nyuma yuko Rousseff, umuperezida wa mbere w'umufasoni muri Brazil, amaze amasaha arenga 18 abazwa ibibazo ku munsi wa mbere. Ibya nyuma vyerekeye urubanza rwo kumukura ku butegetsi vyabaye ejo kuwa kabiri. Kubakenguza amateka 81, 54 n'ibimburimburi bategerezwa gutora kumukura ku butegetsi kugira iyo ngingo ije mu bikorwa. Rousseff yagirizwa ko yakoresheje amadeni ya leta mu buryo butarekuriwe n'amategeko kugira ahishe ibibazo by'amafaranga leta ikoresha. Yahakanye ko atacaha yakoze, yagirije abamurwanya ko barondeye kumukura ku butegetsi no kugeramira demokarasi mu gihugu. Bitekanijwe ko Rousseff asubirirwa n'icegera cha president Michel Temer. Prezida w'igihugu cya Gabon Ali Bongo yatsinze amatora yo gusubira kuyobora igihugu nk'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Yamara abamunere bagura bariyamiriza ivyavuye mu matora mu kuvuga ko amatora yararanzwe n'ubusuma. Idris Far w'ijwi ya Amerika ari ku cicaro c'umugwi w'igihugu ijejwe gutunganya amatora avuga ko bamwe mu bagize uwo murwi batanze imihoho no musi kwa gatatu. Amenyesha kandi ko imyerekano ku vyavuye mu matora yabaye ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville. Jean Ping, umunyapolitiki atavuga rumwe na leta, yahiganywe bikomeye na Ali Bongo, yatangaje ko bafise ivyemezo ko amatora yibwe. Amenyesha ko afise imigambi yo gushikiza ivyo vyemezo sentare ijejwe kubahiriza igwirizwa shingiro y'igihugu. Ivyavuye mu matora vyitezwe ko bitangazwe cese vyerekana ko Bongo intsinzi ya 49 n'ibice 8% vy'amajwi, mu gihe Jean Ping yaronse 48 n'ibice 2%. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Onujan Ban Ki-moon yasavye abanyagabon kuguma batekanye mu gihe c'inyuma y'amatora. Abakandida bombi batangaje intsinzi inyuma y'amatora yo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Uruhande rwose rumwe rwose rwagiriza urundi ko rwivye amatora mu gihe igikorwa cyo guharura amajwi cariko kiraba. Igihugu cya Gabon ntigitegekanye inshuro ya kabiri y'amatora, no kuvuga ko umukandida afise amajwi kurusha abandi bahiganwa ariwe atsinda amatora. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Ngaha muri Amerika, umukandida w'umurepublika Donald Trump aritezwe mu gihugu cya Mexico mu biganiro na perezida w'icyo gihugu Enrique Peña Nieto, amasaha make imbere yuko agaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushikiza imigambi yiwe kubimukira. Umukandida w'umurepublika Donald Trump yarifatiye mu gahanga igihugu cha Mexique mu kiringo cy'umwaka. Donald Trump yarambitse icyeye igihugu cha Mexique mu kuvuga ko kirungika muri Amerika abimukira b'inkozi z'ikibi n'abafata abafasoni ku nguvu, kandi kwabo bimukira batwara ubuzi bw'abanyamerika. Trump yatsinze n'amajwi y'imiliyoni y'abanyamerika bo mu mugambwe w'abarepublika bamushigikiye igihe atera kamo ko kubaka uruhome ku rubibe hagati ya Amerika na Mexique rugenewe gutuma abandi bimukira baza kugerera muri Amerika mu buryo budaciye mu mategeko badashobora kuwashika. Yatangaje kandi ku igihugu cya Mexique kizoriha amafaranga azoba yakoreshejwe mu kubaka urwo ruhome yamara perezida wa Mexique Enrique Peña Nieto yari yamirije ico ciyumviro. Donald Trump yatangaje urugendo rw'iyo muri Mexique rwateguwe gihuti imisi mike y'inyuma y'uko Perezida Peña Nieto atumiye kandi abakandida bombi umurepublika Donald Trump n'uwo bahiganwa mu Demokrate Hillary Clinton. Ibiro vya Perezida Nieto ntibimenyesha ikibanza aza kubonaniramwo na Donald Trump, mu bishobora kuba arakigora ko gutuma hataba imyerekano aho baza guhurira. Ivyatangajwe n'Uburusiya vy'uko bwagize bitero vy'indege z'ingwano vyahitanye umuvugizi wa Leta ya Kiislam Abu Muhammad al-Adnani ngo ni kinyoma ceruye ivyo bimenyeshwa n'umutegetsi w'Umunyamerika mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Mu itangazo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwamenyesheje ko indege z'ingwano z'ico gihugu zishe abagwanyi ba Leta ya Kiislam bagera kuri 40 harimwo Adnani mu bitero vy'amabombe vyabereye hafi y'intara ya Aleppo ku munsi wa kabiri. Tegeza komeye ajejwe kwivuna abansi w'Umunyamerika yabwiye Ijwi rya Amerika ku ivyatangajwe n'Uburusiya arakandi kigoro ko gutanga amakuru ataraye ukuri. Umutegetsi avuga ko al-Adnani yaramaze igihe akurikiranwa ko yishwe mu gitero c'indege z'ingwano ku modoka hafi y'imihana yahitwa Washia mu buraruko bw'igisagara ca Aleppo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko inteko z'urunani ziyobowe na Amerika zari zahize Adnani zikoresheje ibitero vy'indege z'ingwano mu gisagara ca al-Bab mu gihugu cha Siria. Leta ya Kiislamu bwayo yatangaje urupfu rwa Muhammad al-Adnani ku munsi wa kabiri. Uwo mugwi watangaje ko yishwe igihe yari kagenzura ibikorwa vya gisirikare bigenewe kugizaho ibitero vya gisirikare mu gisagara cha Aleppo. Umutegetsi w'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwa Amerika yatangaje ko Adnani yagize uruhare rwiwe mu kwinjiza abagwanyi b'abanyamahanga muri Leta ya Kiislamu.
Komeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuza abanyakibitoke aho ni mu Burundi kugurisha umusaruro wabo mu Rwanda bitangiye kugira ingaruka zitari nziza ku banyagihugu. Mu ijoro ryashize ingabo z'u Rwanda ryarashe abarundi babiri bageragezaga kwambuka umupaka bitemewe n'amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka.
Abagabo babiri bishwe mu bucagucagu bw'uno wa gatatu ni niyo nkuru Fideli w'imyaka 25 na Nyabenda Yeremia w'imyaka 23 bose baturuka ku mutumba Rukana wa komine Rugombo turi mu ntara Cibitoke. Bishwe barashwe n'abasirikare b'u Rwanda igihe bari bashoye mu mpisho umwimbo w'intore. Ivyo bivugwa na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi.
Bashitse ku ruhande rw'u Rwanda niho bahagarikwa n'abasirikare bo mu Rwanda. Hanyuma umusirikare umwe ngo yaciye telefona uwo mutwara, hanyuma ngo amubwira ngo turafasha abacengezi ngo bavuye mu Burundi. Hanyuma umutwara ngo yaciye amubaza ngo hari umunyarwanda arimwe namwishura ngo n'abarundi gusa, ama ngo acamubwira ngo barase bose ko ngo yavugiriza telefone muri bwa buryo bwumvikana cyane bavyumva. Kandi abo basirikare bari bamenye abo barundi ko ngo nabo hafi y'umupaka barazinanye, umwe ngo banamuhamagaye mu izina. Niho rero uwo musirikare ngo acarasa uwa mbere, hanyuma arashe uwa mbere, bane muri abo cenda ngo bashoboye guca biruka baragaruka mu Burundi. Hasigarayo batanu, muri abo batanu ngo bahavuye barasa mu wundi wa kababiri. Hanyuma ngo umusirikare wo mu Rwanda havababwira ngo aho ntimwokwiruka, abasigaye ngo baca bariruka baza ku ruhande rw'u Burundi.
Bamwe mu banyarugombo babwiye Ijwi rya Amerika ko ivyabaye ari ingaruka mbi zo kubuzwa gushorera ku mugaragaro mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biturutse ku kutumvikana hagati y'indongozi z'ivyo bihugu bibiri.
Agafuko k'intore mu rugombo kagurwa 2005 mugaba kagejeje mu Rwanda babaha 700,000 by'amanyarwanda. Urumva yuko hariho ubusumba izo ngorane zavuye ku mutekano w'u Burundi n'u Rwanda. bitewe n'abanyarwanda n'abarundi ini Burundi rero baci bafata ingingo ko atakintu gitegezwa kujya mu Rwanda urumva rero ko ino I Burundi ibintu byaciye biba byinshi amahera mu Rwanda cyabameshi kubera mu Rwanda tabintu nk'ibyo bafise barimo niyo mpamvu rero abarundi baca babitibura mu ijoro bakabijyana mu Rwanda abanyarwanda nabo bavuze ati ko mwa nka kubizana ku murango ntitubakeneye mu ijoro niyo mpamvu rizo ngaruka zose zacyeziza
umuvugizi bw'ipolisi cy'u Burundi ashikiriza ko abari bashoye umwimbo wabo mu mpisho indwi bashoboye guhunga bagaruka ku ruhande rw'u Burundi bari mu minwe y'inyamiramabi mu rugombo kumvuza amatohoza kubivugwa n'abanyarugombo ko bose bari 12 kandi ko hari babiri atawuze irengero ryabo Pierre Nkurikiye avuga ko ari byo gutohoza
eko hoba hari habandi babiri bataraboneka ivyo ntibiramenyekana ko wumva abo bari bajanye bose bariho kandi bari mu ngwa y'igipolisi nkumbure baraza kubabwira nimba hari uwundi yoba arenga ko kura hanyuma ivyiwe navyo bihebirondego
ibiziga vyabo bantu babiri barasiwe mu gace ka Kibangiro muri komine Bugarama y'intara Rusizi cyo kimwe n'imifuko y'intore bari bashoye biri mu minwe y'abasirikare b'u Rwanda nkuko byemezwa n'uwavugira igipolisi cy'u Burundi abajyango babo bishwe basaba kuronswa ibiziga by'ababo kugira bifubane iteka kuri ico kibazo umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yishura ko iruhande y'igipolisi hari izindi nzego zica zija ku kivi kugira ibisabwa bitorerwa umuti I Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Mukanya mvuganye kuri telefoni na Lieutenant na Colonel René Ngendahimana umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda yemeza ko ayo makuru avuga ko abarashwe bageragezaga kwinjira rwihishwa mu gihugu cy'u Rwanda.
Tuzi ko nuko hari koko abarundi barashwe ku butaka bw'u Rwanda mu bice by'umunsi ku itariki 14 yari amasaha cyenda birangwa n'igice hafi aho ngaho bwa gitondo bambutse mu gizi yitwa Ruha uzabanya ibihugu byombi aho mu Bugarama noneho yatungukiye mu basirikare barinze umupaka ahantu akaba yaraherutse no kubera indi incident aho nanone abantu baturutse ibirundi bagacabu bakambuka uwo mugezi baje ku butaka bw'u Rwanda bikaza kurangira barashe umuturage wari urinze amakawa ye aho ngaho hafi y'umupaka nyine aho yari yarasaruriye batungukiye rero ku basirikare bari ku kazi kabo bafunze umutekano bacunze umupaka w'u Rwanda babajije abo ari bo ntibasubiza kubera rero n'iyo environment aho hantu bambukiye muri icyo gipfuku atabona nabo ubwabo bagashobora kuvuga abo ari bo biba ngombwa ko abasirikare barasa barashe unfortunately bigaragara ko hagiyemo abaturage babiri muri abo ngo bari bambutse ariko abandi bashoboye guhita basubira iwabo Burundi icyo twakongeraho ni uko abashaka kwambuka u Rwanda ntabwo rubuza Abarundi kwambuka ariko bakaba bambukira ahantu byagenewe kandi bakambuka ku masaha ya kumanywa agaragara niyo byari nijoro kuko imipaka bashobora no guca ku mupaka ariko nta guca ahantu nk'aho ngaho hatagaragara kandi hatemerewe undi kuri n'ubundi
Uwo ni Lieutenant Colonel René Ngendahimana umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Muri ibi bihe ibintu bitifashe neza mu bice bitandukanye by'u Rwanda kubera inzara hari abatagishobora kubona amafunguro inshuro ebyiri ku munsi. Ni muri urwo rwego itorero Eglise du Peuple de Dieu mu mujyi wa Kigali rivuga ko ryahisemo kujya ritanga amafunguro ya saa sita ku bana baturuka mu miryango ikenye ndetse n'abana bo mu mihanda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagiye aho abo bana bafatira amafunguro mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge.
Oiteka mwami Imana yacu turagushimiye ko twebwe twabonye ifunguro hari benshi babuze ariko twebwe kugubuntu bwawe tukaribona kandi twishimiye n'uyu mushyitsi twabonye kandi mwami Imana hari benshi babuze ibiryo ariko twebwe kugimuheza
umwe mu bana babona amafunguro ya saa sita bayakesheje itorero Eglise du Peuple de Dieu mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Gitega ari yasengerana bagenzi bemerewe yo kuyafata. Aya ni amafunguro aboneka ku isaha ya saa sita gusa ku bana baturuka mu miryango ikennye bigoye kurya inshuro ebyiri ku munsi mu mujyi wa Kigali ndetse na bamwe mu bana bo mu muhanda. Kwisaha ya saa sita rero abana baturuka hirya no hino mu mujyi wa Kigali bitewe n'ubushobozi buke bagaburirwa na Eglise du Peuple de Dieu abandi ni abana bo mu muhanda bari nikije barimo bararya. Umwana bite? Amakuru? Bimeze bite? Biraryoshye? Murya kangahe ku munsi?
Turya rimwe ku munsi.
Kubera iki murya rimwe ku munsi?
Nibyo biba byabonetse.
Biraryoshye? Muryoherwe? Abana bagenerwa aya mafunguro kandi biganjemo abana baba bavuye mu masomo cyangwa bitegura kujya nyuma ya saa sita mu mashuri abanza mu mirenge itandukanye Nyarugenge.
Bimfasha kuba najya ku ishuri nkamenya ubwenge kandi ngiye natariye kwiga byangora.
Urugo biragenda ariko hari igihe nyine biba bitashobotse nkaza kurya hano.
Aba habuze iki?
Muri ino minsi ngamafaranga yarabuze dore natwe baba batwirukanye ku ishuri.
Iki ni igikorwa ubuyobozi bw'itorero Eglise du Peuple de Dieu buvuga ko bwatangije hagana mu mpera z'umwaka w'2008 ariko ko bitewe n'abakeneye aya mafunguro mu mujyi wa Kigali bagira uburyo bahitamo abibanze. Uyu ni Pastor Timothée Safari mu itorero Eglise du Peuple de Dieu.
Uragenda no mu rugo ko nabo batuye kure cyane, bamwe batuye no muri uyu murenge wa Gitega, abandi batuye Kimisagara, abandi batuye mu Cyahafi ndetse no mu Nyakabanda gatoya no muri Rweza Amenyo. Urabona ko ni hafi ya bose tuzaho bataha tuzi n'ubushobozi bafite iwabo. None wamara kugera iwabo ukareba uko abayeho utumwandika ukamushira ku rutonde. Hari nabandi ababyeyi mubyeyi wazana kuko acuruza gataro katwinginga nabushoze mfite bwo kugabura uyu mwana ngenda mu gitondo njya gucuruza gataro nago mfite ukuntu namugaburira saa sita ko tukamubwira muzane na kibazo na tukamushira ku rutonde.
Ibyaya mafunguro bishobora guca amarenga y'uburyo imibereho igoye kuri bamwe mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Madame Nyiratunga ni utegura aya mafunguro y'aba bana. Uyu mubyeyi ubusanzwe acuruza imineke ku gataro kandi amaze imyaka myinshi yaratandukanye n'umugabo bashakanye. Afite abana batandatu bakesha imibereho yaba aya mafunguro.
Akamaro karahari kenshi cyane kuko iyo batamaye kabisa iyo rasiyo gutekera abo bana sinkubeshye pe nyumva ntacyo nashobora. Na nakimwe nashobora kuko uzi abana batandatu mu mujyi wa Kigali ukabagaburura wenyine saa sita nimugoroba ntiwabishobora. Utafite umugabo wo gushyiramo ngo akuhe rasiyo ntabwo wabibasha. Nimba nishobora gukora biriya bihumbi bibiri ariko mu uyu mujyi wa Kigali ntabwo nabibasha kubatungisha saa sita nimugoroba. Ariko ibi biryo bifite akamaro kenshi usibye nanjye n'abandi babyeyi bagenzi banjye bafite aba bana baraza bakambwira ati Imana ibahe umugisha. Ibintu mwadukoreye ni byiza.
Nubwo biri uko biracyari ikibazo ku itorero Eglise du Peuple de Dieu ku mirimo batangiye mu gikorwa cy'urukundo cyo kugaburira aba bana bakennye n'abana bo mu muhanda mu gihe ubushobozi bwabo bukiri yanga nabo barasaba ubufasha. Pastor Safari:
nasabaga abantu bose bari kutwumva aya masaha bari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda bafite uwo mutima wo gufasha bamenye yuko idini y'ukuri ni ya yindi ita ku bapfakazi n'imfubyi, badufashe inzego za leta zidufashe rwose kugira ngo aba bana babashe kubaho neza. Ni nawo umugisha ukomeye bazawukuraho, badufashe kugira ngo twagure uyu murimo.
Magingo y'itorero Eglise du Peuple de Dieu mu mujyi wa Kigali rigaburira abana basaga ijana na mirongo itatu. Icyakora kubanamo mu muhanda baronka kuri aya mafunguro bo igicuku iyo kintu icye baraboneza bagasubira kurara mu buryamo bwabo buzwi nk'ingangi kenshi buboneka mu biraro mu gihe cy'impeshyi ku mabaraza mu gihe cy'umuhindo. Ariko ubuyobozi bw'itorero Eglise du Peuple de Dieu bwa bwijwi rya Amerika ko uko ubushobozi buzagenda bwiyongera hashobora kuzaboneka uburyo burambye bwo gukemura iki kibazo. Ni ikibazo ariko gisaba umuturambye waturuka ku nzego nyinshi kandi kimaze imyaka n'imyani ku butegetsi bukizi. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Patrice Talon wa Benin bamaze guha ikiganiro itangazamakuru nyuma yuko Perezida wa Benin asoza urugendo rwe rw'iminsi itatu yakoreraga mu Rwanda. Basubiza ibibazo by'abanyamakuru, abayobozi bombi bagaragaje ko Afrika ikeneye kwiyobora ubwayo no guhitamo ikibereye abaturage bayo itagendeye kubiva mu bindi bihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumutakaboye.
Perezida wa Benin mu kiganiro n'abanyamakuru asoza urugendo rwe ari kumwe na Perezida Paul Kagame yabajijwe n'umunyamakuru niba mu byo yaje kwigira mu Rwanda na demokarasi irimo, kandi u Rwanda ari igihugu cyahinduye itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame azongere yiyamamaze. Perezida Patrice Talon yavuze ko Afrika ikeneye kwiyobora ubwayo biturutse ku bushake bw'abaturage. Perezida wa Benin yavuze ko ikibereye u Rwanda ubu atari cyo kibereye igihugu cye cyangwa se ikindi gihugu. Yavuze ko guhitamo kw'igihugu bituruka ku by'abenegihugu bashaka.
Ce qui est pertinent aujourd'hui au Bénin n'est pas forcément pertinent en Chine aujourd'hui. Avant de prendre une décision, avant de vouloir imposer un modèle à une communauté, il faut avoir l'humilité.
Perezida Kagame asubiza kuri iki kibazo cya manda, yavuze ko ibihugu by'Iburayi bikunze kwibaza kuri demokarasi muri Afrika, kandi ibyo bihugu by'Iburayi hari bimwe bigira manda ebyiri, eshatu ndetse n'izirenga.
We Rwandans, and I think it's what many other Africans feel. We really want to govern ourselves. I don't know how they even stand up to argue issues of governance. They're having serious problems. And if you govern a country of 60 million people on a mandate where only 12% support you, and you want me to emulate that, there must be something terribly wrong.
Yavuze ati twebwe abanyarwanda kandi bibaza ko ari nako abanyafurika muri rusange babyibaza, turifuza kwigenera uko tuyoborwa. Niba uyobora igihugu cy'abaturage miliyoni 60 ushyigikiwe n'abaturage batarenze 12%, ibyo nibyo wita demokarasi ushaka gukora ibyo twagenderaho. Perezida Patrice Talon wa Benin yatangaje ko iminsi itatu amaze mu Rwanda isobanuye byinshi, ashimira by'umwihariko Perezida Paul Kagame n'abanyarwanda muri rusange ku rugwiro bamwakiranye nabo bari kumwe. Perezida wa Benin amaze iminsi 147 atorewe kuyobora Benin kuko yarahiye tariki ya 6 Mata uyu mwaka wa 2016. Yavuze ko na mbere yuko aba umukuru w'igihugu wa Benin yarasanzwe akunda Perezida Paul Kagame, ariyo mpamvu u Rwanda ari igihugu cya kabiri agendereye kuva aho abereye umuyobozi wa Benin. Ibihugu byombi kandi byanemeranije guteza imbere imikorere, cyane cyane bateza imbere ubukerarugendo. Ibihugu byombi kandi byari biherutse gusinya amasezerano ajyanye n'ibyo gutwara abantu mu ndege. Perezida wa Benin yavuze ko Benin ari igihugu gitunganya ipamba, gikungahaye mu gice kijyanye n'ubukerarugendo. Ku bw'ibyo umukuru w'igihugu avuga ko ibihugu byombi bikwiye gufatanya mu bijyanye n'ubukerarugendo, ku buryo u Rwanda muri Afurika y'Iburasirazuba rwaba inkingi ya mwamba, naho Benin bikaba bityo muri Afurika y'Iburengerazuba. Urugendo rw'uyu muyobozi rwari rumaze iminsi 3 mu Rwanda rurasozwa kuri uyu wa 3. Asumutakaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda hateraniye inama ihuje inzego za polisi z'ibihugu muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu byo baganira harimo kurebera hamwe uburyo bwo kurwanya no gukumira ibyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Desire Hatungimana.
Ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga no ngaha mu Rwanda biramaze kwigaragaza, ariko ku rugero rudateye ubwoba. IGP Gasana Emmanuel amenyesha ko inguvu n'ubuhinga bwo gutuza mwiri ivyo vyaha bihari kandi ko bamaze no kubishikako.
Ntabwo kiraba icyaha gikomeye cyane cyangwa se ntabwo kiraba ikintu gikabije, ariko giteye impungenge. Giteye impungenge cyane ku isi, kuko turi mu gihe cy'iterambere, turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, turi mu gihe cyo gukoresha ibikoresho birushijeho ubuhanga abanyabyaha, kandi abanyabyaha barimo kubikora ubuhanga bukomeye. Dusaba rero uburyo bwo gufatanya kugira ngo ibyo bikoresho Interpol ibyifite biduhe, natwe ubwo bumenyi tubimenye, noneho dushobore gutahura abanyabyaha. Ntabwo kirakomera cyane, ariko kirahari. Kirahari kuko gikorerwa mu mabanki, gikoresha computer. Turakirwanya uko dushoboye kose dufatanya n'abandi.
Umunyamabanga mukuru w'igipolisi mpuzamakungu Interpol Jürgen Stock yamenyesheje abitavye iyo nama ku gikogwa cyo kugwanya ibyaha bikogwa hifashishijwe ikoranabuhanga kigeze kure ariko akanegura bamwe bamwe mu barongoye inganda canka amabanki batabimenyesha iyo bibashikiye ari naco gituma ibi byaha biheza bikimonogoza.
That in general, cybercrime is strongly underreported. And so the numbers you find in many crime statistics all around the globe is just the peak of the iceberg.
Muri rusangi hari ibyaha bitigera bimenyekana. Ibiharuro dufise kenshi biba biri munsi y'ibyaha nyezina bikogwa. Kubera hari abo bishikira bagatinya kubimenyesha, baratinya kubimenyesha bibaza ko abandi bamenya ko ubuhinga bwabo budakingiwe bihagije kandi hari igihe baba bahombye amadolari ashika ku 10,000, 10,000 cyangwa imbere n'ibihumbi ijana. Birashika kandi aho bene amahinguriro batinya kumenyesha ko basahuwe kugira ntibatakaze icyizere cy'abo bitura cyangwa bakana kubimenyesha igipolisi bibaza ko cya buhinga bukwiye gifise. N'uwamenyesha ashimitse ko igipolisi gifise ubuhinga bukomeye.
Or they might think that police is not successful. My strong message is police is successful.
Jürgen Stock anamenyesha ko abakora icyaha cyo gucuruza abantu nabo nyene ubu bifashisha ikoranabuhanga. Icyo cyaha abagikora binjiza amafaranga menshi ari nacyo gituma kitoroshe gutuzwa.
Human trafficking, people smuggling has become a multi-billion criminal business. We are very much
gucuruza kirimwe muntu kimaze kuba igihogwa cinjiriza amamiliyari y'amafaranga inkozi z'ikibizi gikora. Twarabivuze muri Afrika, Iburayi, ariko ubwo bubisha ntibigeze buhagarara kuko bwibonekeza ku isi yose. Abakora ubwo bubisha barafitaniye imigenderanire ku isi yose, bakagiranira n'imigenderanire n'abakora ibitabo by'inzira bya magendo. Rusigaye ari uruganda rw'inkozi z'ikibi kenshi zikorera ku bantu bihebuye kubera ibibazo bitandukanye bipfuza kuja mu bindi bihugu guhiga ubuzima bwiza canke bahunga intureka.
Other areas to go for a better life or to leave conflict zones.
Mu birori byo kugurura ICS iyo nama, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yayuguruye, yamenyesheje ko ibyo bihugu byose bitagiye hamwe bikifatanya mbere n'ibindi byo ku isi yose ko bitazokoroha kugwanya icyo cyaha, niko gusaba abagize ibyo bihugu kugira urunani mu gutuza icyo cyaha. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko dutandukanaho reka mugenzi wanjye Fidele Niyongabo atwibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi, twababwiye ko bakenguza amateka muri Brazil bemeje n'amajwi 61-20 gukura Perezida Dilma Rousseff mu mabanga yiwe yo kuyobora Brazil. Basanze yarenze ku mategeko agenga amafaranga leta ikoresha. Perezida w'igihugu cya Gabon Ali Bongo yatsinze amatora yo gusubira kuyobora igihugu nk'uko bitangazwa na komisiyo y'igihugu ijejwe gutunganya amatora. Yamara bamune bagura bariyamiriza ibyavuye mu matora mu kuvuga ko ayo matora yaranzwe n'ubusuma. Idriss Faye w'ijwi rya Amerika ariko cicaro cy'umugwi w'igihugu ijejwe gutunganya amatora avuga ko bamwe mu bagize uwo mugwi batanze imihoho uno munsi kuwa gatatu. Umukandida w'umurepublika Donald Trump aritezwe mu gihugu cya Mexique mu biganiro na perezida waho Enrique Peña Nieto amasaha make imbere y'uko agaruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushikiriza imigambi yiwe kubimukira. Uwo mukandida w'umurepublika yarifatiye mu gahanga igihugu cya Mexique mu kiringo cy'umwaka. Ivyatangajwe n'Uburusiya vy'uko bwagize ibitero vy'indege z'ingwano vyahitanye umuvugizi wa Leta ya Kiislam Abu Muhammad al-Adnani ningo n'ikinyoma ceruye ivyo bimenyeshwa n'umutegetsi w'Umunyamerika mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Mwitangaza ubushikiranganje bujere rwo kwivuna abanzi bw'Uburusiya bwamenyesheje ko indege z'ingwano z'ico gihugu zishe abagwanyi ba Leta ya Kiislam bagera kuri 40 harimwo Adnani mu bitero vy'amabombe vyabereye hafi y'intara ya Aleppo ku munsi wa kabiri.
Shuti mwese turi kumwe tubashimiye cyane ko mwaduteza amatwi. Tuboneye kandi akanya ko gushimira injenieri wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wegeranyije aya makuru n'abandi bose bagize uruhare mu itegurwa ry'ibiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Fidele Niyongabo,
mugira umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.